mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe njuti bakunzi muteza amatwi ibiganiro vya radio ya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatano muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndayifurije ikaze makuru tubafitiye muri kano kanyu
kono si cyo cyangombwa ndanezerewe cyane kubera dufunyirije urugendo twahora tujaye Bujumbura kugitorayo naho n'uburaro nabwo nyene bukatugora urasema nyinshi
nene kabisa nje ndakironka bidatebye kandi kuyitike keragabanutse cyane kandi nabandi benshi bavuga ati nimwe yakironka muce mutogera nake tuzosha tugenda aha kubera biroroshe
abo ni abanyagihugu muri commune Busoni iri ku mupaka Burundi buhana n'u Rwanda ni ku ruhande kw'intara ya Kirundo mu Burundi bishimira kubona kuva kuri no wa mbere bagiye kuzabararonkerezwa impapuro zinzira ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi iyo nkuru co kimwe ni yerekeye amashengera adakwije ivyangombwa mu Rwanda ariko arugagwa turazigaruka ko handi hato muri abihagufi ya maradio yanyu Tungere ndabahe ikaze amakuru tubafitiye tuyahera mu gisata c'amatora mu Burundi iminsi 20 niyo umurugujeje w'amatora muri ico gihugu seni ufise ukaba wahejeje kwandika ibitigiri vya byandikishije kugira ngo bazitabe amatora y'ibwirizwa nshingiro yimirije ivyo vyashikirije kuno wa mbere n'umukuru wo mu rwimo kiganiro namenyesha makuru mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka ibujumbura yakurikiranye ivyico kiganiro
Kwigenekereza ya 22 kuno kwezi kwa kabiri n'iryo yandikwa ryabiyandikishije kugira abazitaba amatora cyatangura mu mugwise ni ico gikorwa kiriko kirangurwa hakoreshejwe amamashini nyabwonko ni nyuma yaho yandikwa ku gwego gw'igihugu rirangiriye kugenekereza ya 17 kuno kwezi kwa kabiri umwaka wa 2018 Petero Caraveri ndayicariye arongo uyu mugwise ni avuga ingene ico gikorwa cifashe n'imigwi y'abariko barakirangura
hari umugwi wa mbere kwita abakurikirana ibitabo dukoresha mu kwandika twita les agents d'archivage abo nabo ni 36 hari abakozi bandika niwe ariko barakora niwe bakora muri yamigwi ine navuga abo bose hamwe ni 3,360 hari abakozi bakurikirana abo ariko barandika tubita mu gifaransa agents de contrôle et de validation abakozi bakurikirana ibiriko birakorwa ko bigenda neza abo nabo igitigiri cabo bose ni 96 abandi dukoresha ni 124 nabo twita agent d'empaquetage
gishasha uno mwaka nuko ico gikorwa kiriko kirangurwa n'abahinga mu vyingurukana bumenyi b'abarundi informaticien muri imigwi y'igifaransa ni mu gihe mu matora yo mu myaka iheze iryo yandikwa ryahora rihabwa amashirahamwe avuye hanze y'igihugu urongoye umugujejwe amatora ku rwego rw'igihugu agahumuriza abibaza ko hobo busuma muri iryo yandikwa
bya bitabo birimwo amazina iyo nyandiko yo kubanza kwinjiza ibitabo vyose mu mashini mu rurimi rw'Ifaransa tuvyita pré-saisie de registre pré-saisie de registre no kuvuga iki no kugira ngo amarojistre yose abanze yinjire mu mashini nyabwonko imbere yuko kwandika nyezi na bitangura bisigura iki bisigura yuko atarojistre itabanje kwandikwa mu mashini uyizanye itazwi mu buhinga naho kwandika hacinjira pré-saisie de registre niyikurikira hanyuma tugiye muri yo pré-saisie twatanguranye imashini 125
naho biruko Petero Caraveri ndayicariye avuga ko ibitabo vy'abandikishije mu biro vy'ubuserukizi bw'u Burundi mu makungu bimwe bitarashikanwe Bujumbura ariko agashimishwa n'intambwe ico gikorwa ciyandikwa cari kigeze ko gushika mu gitondo cuno wa mbere
ibitigiri twaronse duhawe n'aba bahinga badushigikiye vyerekana ko gushika isaha 12 zo mu gitondo uno munsi kwa mbere hamaze kwandikwa abantu 3,397,037 munyumve neza muri iryo 3,397,037 harimwo abagabo 191,599 n'abakenyezi 198,000 435 tuvuga tuti tumaze kwandika abantu bangana ibice 8% kubice tulindiriye kuzoshira muri izo mashini.
Tubibutse ko abarundi bangana n'imilyoni 5 n'amajenindwi na 42 aribo biyandikishije ku rwego rw'igihugu. Abo nabo nibo bazita amatora y'abayibwirizwa shingiro mu kwezi kwa gatanu uno mwaka, hamwe n'amatora y'inzego zitandukanye mu mwaka wa 2020. Ico gikorwa ciyandikwa mu mamashini y'umugwiseni kikazorangira kugenekerezo rya 13 ukwezi kwa gatatu kuza atagihindutse, nk'uko indongozi y'umugwiseni bivuga. Bujumbura, Evariste Nzikobanya, Ijwi rya Amerika.
Evariste Nzikobanya arakenuye. Tukiri ku makuru avugwa mu Burundi, ku nshuro ya mbere impapuro z'inzira zahora zitangirwa ku mugwa mukuru Bujumbura zatangiwe mu ntara ya Ngozi. Iyo ntara iri mu buraruko bw'u Burundi. Abazironse babwiye Ijwi rya Amerika ko biruhukije ku rugendo bapfunyirijwe. Umunyamakuru wacu Ngozi Jean Bosco Ndarurinze yakurikiranye ino nkuru, aratubwira zimwe mu mpapuro zatanzwe.
Impapuro z'inzira passport, laissez passer na CPGR nizo zatangiwe ubwa mbere mu gihugu hagati. Gutangira mu gihugu hagati, izo mpapuro atahandi zahora ziva atari mu gisagara cha Bujumbura, biri mu mugambi w'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi wo kwegereza imirimo ya leta abanyagihugu. Felix Mpozeriniga arongoye ubwo bushikiranganji niwe yatanze icese ubwa mbere izo mpapuro.
Uyu munsi rero n'akanyamuneza ntangere yuko tuje kwerekana yuko ikivi twatanguye tugishikanye, ivyo twari twipfuje abanyagihugu bipfuza tubishitseko. Murabona yuko impapuro bahora barinda kumanuka kurondera Bujumbura tuzibashirije nga ntibigeze barenga ngahe Ngozi, babisabiye nga bibasanze nga murabona tubashikirije. Ni intambwe rero ikomeye cyane twoshima, ahubwo twekwihana amashi. Nuko rero iyi nkuru mushikane hose, ntanze impapuro z'inzira ni bwoko butatu, ariko n'izindi zirahari baratse kuzisa.
Iyo nkuru niyamara gushika hose, intara ya Ngozi yiteze ko ishobora kurengerwa n'ubwishi bw'abazoza kurondera izo mpapuro. Albert Nduwimana ni buramatari w'intara ya Ngozi.
Turazi yuko iki gikorwa bazocyita babi benshi cyane, na cyane cyane yuko twari dufise n'abantu benshi. Turabona ameze nyuma turi mu iterambere ry'uburyo kwiyunguruza, hari amamoto, hari amamodoka, hari iki nk'iki gisata cy'amapermi. Turazi yuko abantu bazocyitaba ku buryo tuzava tubura n'ingene n'iyo tubakwiza muri iyi nyubako. Tukabasaba rero kumubandanya gufata mu mugongo iki gikorwa.
Abaronkeye ubwa mbere izo mpapuro zamurekarengane hagati mu gihugu bavuga ko ari akarusho kanini. Aba banyagihugu baturuka muri komine ya Busoni mu Kirundo ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda.
Je nanje nabyo mva mu Kirundo muri komine Busoni tumba gubikara. Kwa nosi cyangombwa ndanezerewe cyane kubera badupfunyirije urugendo twahora tuja i Bujumbura kugitorayo, naho n'uburaro nabwo nyine bukatugora urasema nyinshi.
None kabisa nje ndakironka bidatebye, kandi kuyitike itike yaragabanutse cyane, kandi n'abandi benshi bavuga ati nimwakironka muce mutubwira natwe tuzosha tugenda aha kubera biroroshe. Nakenera kujya mu Rwanda cyane cyane no kujya nko kuraba nk'abagenzi muri Uganda, nabyo bica binyorohera.
Harakunze kuvugwa igiturire mu gisata cy'igipolisi gitanga mwene izo mpapuro. Uyu munyagihugu ari mu bazironse kuri uyu wa mbere avuga ko atacu yasabwe kirenga ku mategeko.
Kabisa nta kibitoye kabisa ngaha umaze kuyahajya antahandi mahira basura ku kwaka abamaze ajya dutanga aho hepfo nta kindi kabisa bakwaka.
Buramatari wa Ngozi asaba ko uko korohereza abanyagihugu kuguma gutyo.
Abaneza ko ni gisata kera cyari kigoye cyane bikironderegwa hamwe gusa. Tumifuriza ko mugikorana umutima uri mu nda, mukagikorana ubugwa neza kugira ngo iki gikorwa leta yakoze ibicije mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi kuko korohereza bene gihugu baze boroherwe nyine biboneke atakabagoye.
N'umushikiranganji w'abakozi n'akazi arabigaruka ko kampanuro.
Aha rero nk'uko buramatari yabivuze rero ni impanuro twoha abariko barakorera ngaha kugira by'ukuri umunyagihugu yorohegwe, umworohereze kuko yorohewe nawe acererwa n'ubindi bikorwa by'iterambere bariko arakora.
Ibiro rusange byo kwegereza abanyagihugu imirimo ya leta vyuguruwe mu ntara za Ngozi, Gitega, Muyinga, Bururi na Mwaro kuva mu kwezi kwa cumi umwaka uheze. Kugira biboneke leta yafashijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita w'iterambere PNUD naho byuguruwe icyo gihe ntivyashotse bikora kwigeranya abakozi no kubigisha uko bikogwa vyatwaye uyundi mwanyi ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco Ndarurinze na wewe urakoze cyane ano makuru rero yose murashobora gusubira kuyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com twe turabangiriye gato amakuru avugwa mu Burundi ariko turaza kongera kugaruka igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 kuyandi makuru azobagezweho ico gihe turaza kubabwira nk'inkuru yerekeye abashingwa manza b'igihugu cha Afrika yepfo batanze gushika mu kwezi kwa gatatu bakaba bavuze nimba bazokurikirana wahoze ari president w'ico gihugu Jacob Zuma kuvyaha yabandanijwe yagiriza wavyo kujya ruswa no gusesagura amatungo y'igihugu muraza kuba hagufi yanyu ya maradio yanyu samoya n'iminota 30 mukanya isase duca tubandanya n'ibindi biganiro vy'ijwi rya Amerika Inama y'abakuru b'ibihugu byo mu ntara ya Afrika byo mu gihugu cha Afrika y'ubuseruko yarakoranye Kampala mu gihugu cha Uganda mu mpera z'inondwi yararongowe rero yarongeye ikiringo umwunganizi mu biganiro by'abarundi Benjamin Mukapa yahoze atwara igihugu cha Tanzania mu kiganiro mgenzi wacu Frederic Nkundikije yagiranye na Leonard Nyangoma umukuru mugambwe CNDD-FDD hamwe na Terence Ntahiraja umwunganizi mushikirangaje bw'intwaro hagati na Ildefonse Rugema umurundi yakurikiranira hagufi ibya politike y'u Burundi yababajije ico bose bagona ku ico kiringo congerewe kuri Benjamin Mukapa turatangura twumviriza Ildefonse Rugema hama bandi muraza kumva ico babigona ko umunyuma
ico kiringo nibaza yuko ikibazo nyamukuru nukuraba yuko umwanya umaze gutangwa kugira abarundi baganire umwanya warakoreshejwe mu nzira nziza mu nzira yo kuronderera abanyagihugu amahoro kuko ubu nibo nibo bababaye cyane uko ibyo biganiro biteba niko ingorane zibandanya ziba nyinshi mu gihugu ibyo rero murazi yuko hariho abanyapolitike bari bitwa ko serukira abanyagihugu aribo bari imbere kugira baganire hanyuma rero ibyo boshika ko nibyo abanyagihugu nibo babahanza amaso Icho kiringo rero bongeye uwo mushinga naye mukapa nibaza yuko nta wuzi neza yuko ari kintu abanyagihugu bashobora kwizera kuko abanyagihugu basa na iyo ndiko navuga abanyagihugu ngaha muri ibuka yuko hari abarundi ibihumbi amajana ni bari hanze y'igihugu abo bantu barababaye cyane abo bantu rero nico gituma abo barundi bene wacu nico gituma twovuga yuko ibiba byose byoba ari uko bashira imbere ingorane zabo bakaraba ngene bava muri izo ngorane
kubwanyu rero Defense Rwema ico kiringo nta cizere kiba hamwebwe ko ubu hazogira ikivuyemo
ico kiringo urumva byose biva ku bushake bw'abashaka kuganira hanshatse kuvuga ibibazo dufise mu Burundi ni vy'abarundi nitwe twategeza kwitorera inyishu kuko nitwe tuzi ivyo dupfa ibyo cyo kiringo rero cuwo mushinga nahe mukapa n'umunyamahanga dusa nuko umenye ingorane zacu turiko tuziha abanyamahanga kugira badufashe kuzitorera inyishu
muravuze ikibazo ihambaye cyo kuvugana ukuri ico ni kibazo gihambaye cyane rwose tuhava tugaruka ko ariko imbere yaho reka tubaze mushya naye nyangoma icizera afise cico kiringo congiwe umwunganirizi Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cha Tanzania tugakwijamo nyangoma
yona yakoze kuri ico kibazo Frederico twaruvuze yuko inama nkuru y'abakuru b'ibihugu barongoye ibihugu bigize yase bagize inama igirani hirya yeze hanyuma barongera mu ngingo bafashe nuko bongeye ikiringo umuhuza kugira ngo abandanye agerageza guhuza abarundi nyakubahwa Perezida Mukapa igituma babigize ngira ngo nta n'umwe atumvise yuko umuhuza yari yagombye gutanga imihoho hanyuma baramwinginga arasubira kugumaho kubera iki yarabivuze muri raporo yatanze yuko mubo ariko arafasha kandi abyemerejwe Rugema avuze ibibazo bizotorerwa gisho n'abarundi nyene nitwe tuteza kuganira hagati yacu rero aba ariko arafasha twebwe abarundi hariho abamugoye abansi kwitaba ibiganiro canke babyitabye bakaza ntibagire icyo bashika ko bagaburagiza abandi kuganira aho rero nuvuga hanini ni leta ikindi cyabitumye nuko ibibazo biracari byose nta kurimira rero kugwiri ngira bagombye gutanga umwanya basubire bagerageze barabe yuko leta iriho mu gihugu ubu yuko ikebuka abandi bose bari ikebutse ikitaba ibiganiro ibibazo biriho ntabihakane uwo nyakubahwa mwatubwiye akora mushingano rw'intwaro yo hagati kandi ajejwe ibya patriotisme kwigisha urukundo cyane cyane urwaruka rw'igihugu ntiyokwirengagiza ntawishe umwotsi inzira ikirasha
ikibazo cyo kuvugana ukuri ikibazo cyo kuganira hagati y'abarundi ni ibibazo tuhava tugaruka ku mukanya ariko nashaka mbaze n'umushya ntahiraja Terence atubwiye niba nawe icyo kiringo afise akizera ko muri iki gihe abarundi bazoteba bagapfundika ayo masezerano y'amahoro ika abarundi bakaruhuka araba ari hanze bagatahuka ika n'uburundi bugafata inzira y'iterambere duga kwijambo
murakoze cyane murakoze ikibazo muti mbega ikiringo cyongewe umuhuza mukapa mbega gisigurica ubwa mbere gituma abavuze kuvugana ukuri turi abarundi ni ikintu cyiza cyane mbere nuko tubanza tukemera yuko hariho ibiganiro byabaye mu gihugu kandi byari bicyo bishika ko aho abarundi barenga imiliyoni cumi baserukiwe n'abantu batari bake benshi cyane abarenga ibihumbi 48 ku biro rw'intara bombi nyabwo ina bitanga tuvugwa ko mine hari mu kiringo bazi ko kibazo cyo Burundi kimwe kare kasi kari guseruko hari makaradi akare kasi kari guseruko karashoboye kwitunganiza ibyako ariko gituma nibaza abakuru b'ibihugu n'ibyo bihugu byo mu karere muri inama yabo igira 19 yabaye kuva ku igenekerezo rya 2023 ruhuma umwaka basabye ko umuhuza Benjamin Mkapa yobandanya kugira ngo kumbure asozere ku tubazo yaba yarasigaje kuvuga rero ngo ntacyo turashika ko ku byicaro bine amaze kugira bibaza ko atari byo kuko mu biganiro biheruka muri azi yuko wenyine mu Rwanda kuri raporo yatanze yemeza ingingo nyinshi avuga zishika 19 avuga ati ibi nasanze mwese imari zose mwabihuriye ko bazi ko iyo twari turi hariho n'ibindi yavuga byo kumbure bishika 12 ibibazo kumbure tutahurira ko ariko n'ibyo ku ruhande rwa leta twe twari twaserukiye twasanze ibyo bibazo bishika 11 yavuga atahurira ko ibishika 9 bitomoye kandi tubyemera nuko gusa wenyine yari amaze gufata raporo yiwe hanyuma murumva yuko igice rimaze kuba hari icyambe cyashitwe ko bamuhaye ako kagiye rero kumbure akavuga ati ngaho kango nongono gasigaye byose bikagenda gute hanyuma nuko nibaza bimeze n'ibisanzwe hanyuma kandi na cyane cyane ko mu byo leta dusaba turamusaba ko ntituri duhakana ibiganiro ko bitashobora kubandanya turavuga ko ishobora no kubandaniriza naho hatoba yarushaka abandi Bujumbura cyangwa mu gihugu kugira ngo aduherekeze mu kwitegurira ayo matora urumva rero hanyuma ikindi nuvuga ubone ko hari ikibazo gikomeye aha bavuga bati leta yagoranye ntabwo leta yagoranye ku isi nzima mwese murabizi yuko iyo umuntu asohoye umuheto ni ukuvuga ibigwanisho agomba gutembagaza ubutegetsi ku nguvu yafashwe ingene bigenda iyo yirutse aguma arondegwa n'ubutungane ikibazo rero harimo abanyamahanga bari babafashije bakoranye nabo bakaca bagomba kubagira bera mwarumvise muri kirikiya bagomba gutembagaza ubutegetsi mwazi aho gombye kugira mu bihugu byose imanza baciwe n'ingene bimeze kandi aho ni ku isi ikavuga iti dufatira abantu bose icyo nishabaye nta yindi ntama mirimo
hari ikibazo
bashaka kwigira intama kandi bari mu bagombye gutembagaza ubutegetsi bamwe barafashe baraciye ububanza abari bashaka kwicuma hariho abantu batarenga 34 barondegwa n'ubutungane abandi barundi bose niba badufatire abari bari ubutungane iyo bari bahubutumwe rwundi baciye urubanza cyangwa bonyere bafata baciye urubanza
ariko
bidacha bihera ikibazo ya barundi barimenyeye kwa mabihi gutegetse ku ngufu bacabigira akamenyero kudahanije
ati bibutsenje ati mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Elise ngenda kuri yo mwiriwe neza murafise ikibazo murafise icyumviro duga ku ijambo
ego nagomba mvuge uno musi uteko tuganiraho
ego
nagomba mbaze kwanza mushikana Nyangoma ega ikibazo cya mbere ndakiroresha giye kwa Nyangoma nagomba mbaze ega Nyangoma wewe uhunga utanguza umuhari ndende ukajya mu ishyamba bari muhunze bahageze kwica umukuru w'igihugu mekero ndadaye bega abamwishe kijya gihe uno munsi hari abo bakigegeye bega uno munsi monumenga uno munsi nibo muri kumwe ngo muri kumuharanira ngo amahoro mu gihugu bega byagenze gute mu kubundane kandi ugamba aribo babateye guhunga bega uno munsi urabona abo babateye guhunga bwa mbere yuko aribo bashobora kuza imbere mu gutora inyishu ziri mu Burundi uno munsi ego ikibazo cya kabiri ndakinoreza kwa umushikanahe avugira ubushikanahe bw'intwara yo hagati mu gihugu Silas ibona namubaze nimba tutihenze yoba yarize ikintu bita confidence batare nimba yarakize mbega hari ahantu yize yuko kigeze gitora igihugu hanyuma intererano nagomba mbwire nyene Terence jewe umunyagihugu mutoya idogera leta cyane kuko iriko yita mu bintu idashobora ikibazo gihari si ikibazo cyavutse mu 2015 ikibazo gihari nicyo n'ubundi hariho abantu abazungu novuga abazungu bashaka kuguma bafasha abantu bateje ibibazo mu gihugu kuva mu myaka ya 60 mbere na hambere yaho bashaka yuko aribo boguma novuga bafite ijambo mu gihugu rero igituma mvuga yuko ibyo leta iriko yita umutego ishobora kukemura ikibazo gihari ahubwo ntira ingene ihindura ubutumire ukuntu ubutumire budotegurwa bongera ibwire n'umuhuza mukapa kuko sinumva neza yuko odifax yatanguje imigumo ku 93 akaba n'ubu yahagarutse mu 2015 nabo yatembagaje ubutegetsi yuko aribo bazotera inyishu ibibazo biri mu gihugu.
Murakoze Elize, reka dutangwe ku mushikanahe Nyangoma ikibazo mwabanjije duga ku ijambo mu kanya gatoya mushikanahe Nyangoma.
Yego abuze yuko narunze nkashinga CNDD murabizi iyo irongoye abo n'abantu biyongoye kuri CNDD bacabiyite kimwe kintu bise CNDD FDD akona gaciyemwo rero abagira ati hariho abagandagwe dadaye batumye hadukugwa mu gihugu hanyuma avuga yuko ngo abo twoba turi kumwe ariko ico ndovuga ko ubu abari ku butegetsi nabo barongoye uwo mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD nari nzi yuko bari kuba baratanguje imanza kugira ngo bashobore gufata abo bose bakoze ishado bugandagura umukuru w'igihugu nyine icyubahiro Ndadaye Melchior ahubwo icyo kibazo wewe rero Elize umbajije mu gitumbereze ukibaze cyane cyane abo bari ku butegetsi bafite
ego mereka tubaze umushanahe Terence Nayiraja agirisha avuze ku byashikirijwe ku kibazo cyashikirijwe na Elize ngenda kuri
ukanyagatwiramukuru yahara kanshi ikibidi yavuze ngo yoba yarize nico ntakurikiranye neza ugasira mu gatoya cyangwa ukasubiriramo
yari yavuze ko woba warize ibintu byerekeye gutora inyishu z'amatati akaba mu majambo make avuga ko leta ariko yita mu mutego ingorane zatangwe kuva kera ingorane z'u Burundi akaba asaba yuko ahubwo akaba asaba ko
kiwe nkuko bivuze ingorane leta ntivuga yuko iyo yaje ku 2025 bivuze nabyo twashe hayo na maraporo amatayo bagiye bandika ngo ingorane burundi bwatawe kuja mu ngorane mu 2015 oya nibaza ko Nyangoma kuzo yatoneye izuba azi ingene byagenze namo kaba yabonye mu myaka yarenganye nta numwe atazi ingorane z'ubundi zatanguye igihe abandi bandi kwikukira haganaguwe inshungu yo kwikukira kwa Gasore nta ndumwa tazi ko ibara ryaguye 35 igihe baganagura abashinga bateka bose batowe nta ndumwa tazi cyabaye 2002 aho nyaga amavuga abahunga beje wundi avangwa shama 8 arabigiwe nyene
Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umuno tumwe kwijwe rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rwijwe rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umuno tumwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Nuko nchuti bakunze ijwi ry'Amerika risamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda hari inkuru y'ugagwa ry'amasengero mu gihugu cy'u Rwanda twa twabemere ariko turaza kwigaruka ko igice isaha imwe n'iminota 30 mu kibanza cyo nkuru tusubire mu Burundi gato aho sentare nkuru ikukira intara ya Muramvya yuguru yenguruje isango yo gusoma urubanza rw'abanyani batatu bishira hamwe parseme gishinze guhamagarira abarundi guhindura ingendo yo sentare yasiguye ku rwo rubanza rwigije inyuma kuko umwe mu babwirizwa kurusasa yakitswe na magara menyesha makuru ijwi rya Amerika imuramvya Raymond Zimana aratubandaniriza ino nkuru
aho gusomegwa ugwaciwe baserukiwe n'ubaburanira umushingwa manza Joseph Niragira abanywanyi batatu bishiramwe parseme yamagarira abarundi guhindura ingendo kugira abashe kwiterambere rirama beretswe ugwandiko rubaha iyindi sango yo kuwa 12 ukwezi kwa gatatu 2018 umushingwa manza wabo banywanyi ba parseme yemeza ko akurikije amategeko aravyimvo yatanzwe na sentare
kushikubu nta kirononekara ubwa mbere urubanza barasubije inyuma kubera umucamanza umwe yari yarushashemo yari ya hawa yandi mabanga aho urumva imvo itumye iryo soma yugo rubanza rutaritaba kubera amagara yakitse umucamanza umwe yari yarushashe mu gihe gwaje mu mwiherero amateko ivyo byose arabirekurira ni ngorane ndagembo namu twibaza yuko ku iyo tariki ya 12 z'ukwa gatatu ngo rubanza bazorusoma ntanke
mwishiramwe parseme naho nabonye ne bemeza ko amategeko yakurikijwe Faustin Ndikumana rirongoye asaba kwisango bahawe yo banabanduka kuko atari rya mbere imvo nk'iyo itangwa niyo sentare
twabye ibintu bifura kurekugwa n'amategeko ibintu bisanzwe nyene vyemewe turaheza tukabikengwa naje duheza ngo tuvyinuwe ko turavuga tuti nuko guheba rukanyaruka kuko n'ubuheze jo bundi harabaye umwe wo muri siege atari yash kuba hari hamara urasubira inyuma gatoyi ico twifuza ubu nuko tariki 12 nyene kuva mu nzira nyene umuntu akamenya ikirimo bikava mu nzira
abajijwe ico yiteze muri zosomwa umushingwa manza Joseph Niragira nahasabira abo aburanira kwambe kwizera yabwiye ijwi rya Amerika ko arindiriye ingingo sentare zofata
usomegwa urubanza ni kimwe ikivamwo nacyo ni kindi turize yuko tuzorusomegwa mugabo ikizovamwo tuzovyumva uwo munsi twibaze neza yuko utazosubira gusubira inyuma twibaza neza yuko uwo munsi bazoheza bakarusoma niba abo tuburanira abo dufasha behera bere ikizova mu tukirindira nyigishika awo vuga ngo ibi nibi ariko dushaka yuko abo tuburanira bo kwezwa
abanywanyi batatu bishiramwe parseme ni Emmanuel Shimirimana serukira iyo shiramwe mu ntara ya Muramvya Emile Constant Gatora rirongoye muri commune Mbuye na Marius Nizigamari serukira muri zone Buhangura bafashwe mu kwezi kwa gatandatu 2017 bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano wo mu gihugu hagati no gucaka gucanishamo gwaruka go mu migambwe umujikiriza manza akaba yasabiye yarongoye parseme mu ntara ya Muramvya umunyoro w'imyaka 25 ni hadabu yo miliyoni w'amafaranga y'amarundi mu gihe abandi babiri basabiye gufunga umunyoro w'imyaka 20 ni hadabu yo miliyoni w'amafaranga y'amarundi imuramvya Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Raymond Zimana arakoze cyo kimena bamenyesha makuru bacu batandukanye bagize cyo baterera muri ano makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza muri kano kanya turaza kongera mu kirundi n'ikinyarwanda gice saha imwe n'iminota 30 amwe mu makuru turiko turaca ijya nino ni nk'igitero cakorewe kubagera kuri kubanyagihugu bagwiriyemwo ubwoko bw'abahutu b'abakongomani ico gitero rero cahitanye abagera kuri 9 muri abi 9 bane n'abanyagihugu batanu nabo n'abarwanyi bo mu mugwi Mayimayi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo idonido ni samaya ni minota 30 turaza kandi kugaruka kuvyerekeye ugagwa ry'amashengero mu gihugu cy'u Rwanda inyuma yo leta ivugiye kwizo kugara ayo masengero yose adakwije ibyangombwa Diane nahazwe twari kumwe na Facile Gebehu tuyifurize kuranigwa